Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwaramutse namwe nshuti mwese muduteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa gatatu itariki 23 y'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2019 muri kumwe na Federica Mundikije.
Rwose bibaye ngombwa tukongera tukagenderana twarimaga amasoko yabo hariya nabo bakaza bakarima yacu ariko ubu kujyayo ntabwo byoroshye.
Uyu ni umunyagihugu mu karere ka Burera mu Rwanda ku mupaka n'igihugu cya Uganda asaba ku mubano wo kongera kuba mwiza hagati y'ibihugu byombi kugira ngo bakomeze kugenderanira nk'uko byahoze. Inkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye abakozi babiri b'abanyamahanga birukanywe n'igipolisi cyo mu Uganda hamwe n'inkuru yerekeye urubanza rwitwarira umushingwamanza w'Umubiligi hamwe n'umwanditsi w'Umurundi zo kwihwezwa na Sentare Paris mu gihugu cy'u Faransa. Turazigaruka ku mukanya kari imbere. Ariko imbere yaho reka tubanze tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Mbigirimana. Mwaramutse neza Aloise, umwanya ni uwawe.
Urakoze Frederick. Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa asaba ko igihugu kibanyi cya Zimbabwe gikurwaho ibihano cyafatiwe n'amakungu kugira bishobore kugifasha kwisununura mu butunzi. Nyuma y'amezi atandatu habaye amatora y'umukuru w'igihugu muri Zimbabwe, icyo gihugu kiri mu bibazo by'ubutunzi. Ubukene bw'ibifungurwa hamwe n'ibiciro by'igitero byaduze bituma haba imyiyerekano mu gihugu. Perezida wa Afrika y'Epfo Ramaphosa avuga ko leta yiwe iri mu biganiro na Zimbabwe byo kurabira hamwe ingene cyofashwa kuva mu bibazo by'ubutunzi kirimwo. Avuga ko yizeye ko ubutunzi bwa Zimbabwe bushobora kongera kwisununura mu gihe ibihano cyafatiwe n'amakungu byokurwaho. Mwamenya ko ubuteko ku butegetsi bwa Mugabe, Leta Zunze za Amerika hamwe n'umuryango umwe bwa Buraya bafatiye ibihano abategetsi b'umugambwe uri ku butegetsi muri Zimbabwe. Abakuru bamwe bamwe mu gisirikare hamwe n'amashirahamwe yegamiye leta bagirizwa kwiba amatora hamwe no kubangamira agateka kazi na muntu muri icyo gihugu. Abimukira babiri barafuye abandi bababa 500 baratabarwa mu minsi itatu iheze ku nkengera za Libya bariko bagerageza kujabuka Iburaya baciye mu ibahari Mediterane. Ibyo byashikirijwe n'abasirikare ba Libya bacungera amazi ejo ku munsi wa kabiri. Umuvugizi w'abasirikare General Ayub Kasem yashikirije ko abimukira 473 bava muri Afrika, Siriya na Bangladesh batabawe mu bice bine bitandukanye. Leta y'Ubutaliyano ishikiriza ko yafashije Libya muri ivyo bikorwa. Ubutaliyano bushikiriza ko inyuma y'imisi ikiyaga cari kimaze carasuriranye abakora urudandazwa rw'abantu aho baboneye kwibahari ryatekanye baciye bikikamukiza mu kongera gutangura ivyo bikorwa vyabo byo kujabukana abimukira. Hano muri Amerika naho yasabwe n'umukuru w'inama nshingamateka ariwe Nancy Pelosi kuba ararindiriye gushikiriza ijambo rya buri mwaka ku bashingamateka n'abakenguza amateka. Perezida Donald Trump yoba ari mu myiteguro yo gushikiriza iryo jambo abicishije kuri televiziyo ku mugoroba ku munsi wa kabiri itariki 29 z'uku kwezi kwa mbere. Ibyo byashikirijwe n'umushiranganje wo kumenyesha amakuru mu biro bya White House Sarah Sanders. Hari n'ubundi buryo atekanya gushikiriza iryo jambo mu kindi kibanza mu gihe ivyo vya mbere bitokunda ngo mu myiyamamazo ya politike, naho nyene akazubihabwa nuko icuka kizoba kimeze neza kubijanye n'ihagarikwa ry'imirimo ya leta nkuko abategetsi mu biro bya perezida babivuga. Nancy Pelosi arongoye inama nshingamateka mu ndwi iheze yahanuye Trump kwegeza iryo jambo canke akarirungikira abashingamateka mu nyandiko. Yashikirije amakenga ku mutekano w'abategetsi bazoba bahari kuko ica kane c'abakozi mu nzego zicungera umutekano bari mu bakozi ba leta kuva mu kwezi kw'12 batararonswa imishahara yabo. Ijambo State of Union umukuru w'igihugu cya Amerika ashikiriza buri mwaka wamye ari umugenzo aho abakuru ba Amerika bashikiriza Abanyamerika n'amakungu ivyo baranguye hamwe n'imigambi ya kazoza bafitiye abanyagihugu. Sentare mu Burusiya yaranse kurekura umugabo w'Umunyamerika afunzwe yagirizwa gusuma urusaku ni nyuma yaho yemereye gutanga ingwati kugira ngo abarafungurwa. Paul Whelan yahoze mu gisirikare cya Leta Zunze za Amerika yitabye sentare y'i Moscow ejo ku munsi wa kabiri asaba kurekurwa. Yafashwe mu kwezi kw'12. Umucamanza yaciye urubanza ko Whelan agumizwa mu munyororo gushika niburi mu mpera z'ukwezi kwa kabiri, mu gihe yo kwagirwa n'icyaha cyo gusuma urusaku ashobora gucirirwa igifungo cy'imyaka irenga 20. Umuvugizi w'ubushyirangaji bwa Amerika bujejwe imigenderanire Nad Makungu yavuze ko Amerika ibandanye isaba Uburusiya gukurikiza amategeko mpuzamakungu kandi bugaca imanza zibereye ku Banyamerika bose bafungiwe mu Burusiya. Hari amakuru ataremezwa ariko avuga ko Uburusiya bwo bufunze Whelan kugira buremere Amerika nayo irekura Umurusiya kazi Maria Butina yemeye ko yasumira urusaku Uburusiya afungiwe aha muri Amerika. Na icyegera cya Perezida wa Leta Zunze za Amerika Mike Pence arahamagarira abanyagihugu muri Venezuela kumvikanisha kamo kabo mu gihe kuri wa gatatu ariho batekanye imyiyerekano rutura yamiriza leta ku rwego rw'igihugu. Ijambo rya Pence rishigikiye Juan Guaido, umunyepolitiki atavuga rumwe na Perezida wa Venezuela Nicolas Maduro hamwe na leta yiwe. Inama nshingamateka ya Venezuela ntivuga rumwe n'ubutegetsi. Iyo Maduro yashikirije ko itemewe n'amategeko niyo yatumye ko iyo myerekano yo kuri uyu munsi wa gatatu.
Urakoze Aloyiza ku makuru uheje kudushikiriza. Polisi muri Uganda cirukanye mu gihugu abakozi babiri b'abanyamahanga bahora bakorera ikigo c'itumanako makuru ca MTN. Abirukanywe no mu Faransa hamwe no mu Nyarwanda kazi bagirizwa kubangamira umutekano w'igihugu baciye mu kazi bahora bakora. Ni inkuru ya Ignatius Bahizi umenyesha makuru w'ijwi ya Amerika.
Nubwo aba bakozi babiri b'ikigo cya MTN bafashwe ku minsi itandukanye, uno munsi niho polisi hamwe n'ubuyobozi bwa MTN basohoye ibyegeranyo bitandukanye bivuga ko ifatwa n'iyirukanwa mu gihugu ry'aba banyamahanga babiri. Uwungirije umuvugizi w'igipolisi mu gihugu Paul Namaye aravuga abo abaribo.
The two were Olivia Printu, a French national, and Anne Tabra, a Rwandan national.
Ati abo bombi nibo Olivier Printo mu Faransa hamwe na Annie Tabura umunyarwanda kazi. Twagenzuye amakuru tuza kumenya ko ibikorwa by'aba bantu babiri bakoresheje imyanya yabo y'akazi byari bibangamiye umutekano w'igihugu. Aba bantu bakoresheje ibiro byabo bashoboraga kumenya amakuru n'ibindi bintu bikomeye undi muntu usanzwe atakamenye muri icyo kigo gishinzwe ibijyanye n'ikoranabuhanga hamwe n'itumanaho. Rero ubwo bahisemo gushaka gukoresha imyanya yabo guhungabanya umutekano w'igihugu, twahisemo kubirukana.
We have been investigating for some time now, so we decided to report them.
Mu cyegeranyo cyasohowe n'uyu muvugizi wa polisi ku manywa y'uyu munsi, yongeye avuga ko inzego zishinzwe umutekano zifatanyije n'ikigo gishinzwe abinjira n'abasohoka mu gihugu bari bamaze igihe bakora amaperereza kuri aba banyamahanga kubera kwitabira mu bikorwa byashobora guteza igihugu umutekano muke, kandi ko bizera yuko kwirukanwa mu gihugu kwabo bantu bakoreshaga akazi kabo gushaka kugera ku migambi mibisha byafashije igipolisi gukoma imbere iyo migambi yarigamije kuvutsa igihugu umutekano. Nyamara ariko ibyo bikorwa byashakaga guteza umutekano muke mu gihugu bashinja abo bakozi babiri ba MTN ntabwo polisi yabisobanuye. Muri icyo cyegeranyo polisi yanasabye abanyagihugu kuba maso no gukomeza gufasha inzego zishinzwe umutekano batanga amakuru y'abagizi ba nabi. Nyuma y'icyegeranyo cya polisi, MTN nayo hisi isohora icyayo kivuga ko abakozi babo aribo warukuriye ibyo kwamamaza za muri icyo kigo. Olivier Printo w'Umufaransa yafashwe n'igipolisi kuwa gatandatu mu gitondo ageze ku kibuga cy'indege cya Entebbe ava mu rugendo rw'akazi, kandi ejo kuwa mbere naho Annie Birenge Tabura warukuriye ishami rishinzwe ubucuruzi no gukwirakwiza serivisi z'ikigo mu gihugu agafatwa akigera ku kazi ku kigo cy'iyo kompanyi kirahitwa Kororo. Hanyuma abo bombi ukurikije iki cyegeranyo basubijwe mu bihugu byabo by'Ubufaransa n'u Rwanda. Icyegeranyo cya MTN kandi cyashoje kivuga ko icyo kigo hamwe n'abakozi bacu bose bashishikariye kubahiriza amategeko y'igihugu hamwe no gukorera akazi kabo mu nzira yubaha amategeko. nibutse ko umwuka hagati y'igihugu cy'u Rwanda na Uganda warumaze igihe utameze neza ibihugu byombi bishinjana gushaka guhungabanya umutekano wa kigenzi cyacu ndetse u Rwanda rukavuga ko abanyarwanda baza muri Uganda bafungwa bakanahohoterwa n'inzego zishinzwe umutekano ariko Uganda ikabihakana ivuga ko abafatwa ari abo baza mu gihugu bafite imigambi yo guhungabanya umutekano wacu. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Kampala.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu gihe hakigaragara umwuka utifashe neza umubano w'ibihugu by'u Rwanda na Uganda, abanyagihugu baba ku mipaka ku ruhande rw'u Rwanda na Uganda bifuza ko umubano wosubira kwa mwiza bakongera kugenderanira nk'uko byahora. Ni inkuru ya Eric Bagiruwusa, umunyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda.
Ahani mu Rwanda hari hagatuye ko mu Rwanda ariko iki gice cy'ikibaya kinini cy'urutoki cy'Ubuganda.
Hano gucya muri ibi bice?
Muri ibi bice uri kubona yuko hano hari ikiyaga, iki kiyaga cy'Ubuganda cyitwa Nyakayumbu. Noneho hari ni kira kigo ni cy'Ubuganda nacu hari hariho primaire na secondaire.
Mu murenge wa Kagugo ho mu karere ka Burera mu majyaruguru y'u Rwanda ku mupaka w'u Rwanda na Uganda, umuturage wo muri ako gace ku ruhande rw'u Rwanda rereka Ijwi rya Amerika aho imbibe z'ibihugu byombi ziherereye.
Umupaka ngubwo hano epfo urabona kira kintu babumbye cumweru ubwo biraje guca kuzama gukura mugore yikoreye inkwi.
Si umupaka rusange ahubwo n'utuyira duto duto abaturage b'ibihugu byombi bifashisha mu migenderanire. Mu bihe bitandukanye bo muri Burera bakunze kumvikana bambuka Uganda gusaba serivisi z'ubuvuzi, amashuri n'ibindi. Gusa kubera imibane y'ibihugu byombi itifashe neza, ubu imigenderanire yaje mu kwigengesera gukomeye. Uretse n'ibyo ngo hari abanyarwanda bakunze kwambuka imipaka bagera mu bindi bihugu bakahagirira ibibazo. Ku munsi wo kwibohora ku nshuro ya 24 mu mwaka ushize, umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yategetse ko bambuka imipaka muri ubwo buryo babihagarika.
Hari abajya hambuka imipaka bajya kuzana ibiyobyabwenge baje gucuruza mu Rwanda cyangwa amayoga za warage n'ibindi. Ibyo ntabwo ari byo. Nta n'umupaka twambuka ngo tujye kubona serivisi ziruta izo dutanga hano mu Rwanda.
Kubera zimwe muri serivisi bamwe baba bakurikiye hakurya imipaka y'u Rwanda, Perezida Kagame yizeje ko zigomba kugaragara hafi y'abaturage bakareka gukomeza kwambuka imipaka.
Baza gukora ibishoboka byose kugira ngo ibyo bajya kwambuka bashakisha hakurya imipaka babibone hafi yaho batuye yabo.
Ijwi rya Amerika igera ku mpaka w'u Rwanda na Uganda hakunze kugaragara ibyo byose abaturage b'ibihugu byombi bagenderana. Ku ruhande rw'u Rwanda yasanze hari intambwe imaze guterwa. Mu kagari ka Kayenzi mu murenge wa Kagogo muri Burera harubakwa ibyumba bine by'amashuri abanza birinda ko abana bo muri ako gace bakomeza kwambuka bajya kwigira muri Uganda. Ku babyeyi babo ibi byumba by'amashuri bije babibabaye, umwe mu bafundi bubaka.
Aya mashuri azigihe aje twari tuyakeneye kandi kuko nkuko kumbwiye abana bacu bajya kwiga hepfo y'Uganda kureba mu mashiringi. Urabona ni mu mupaka nta mutekano. Tuba twizeye usesuye igihe abana bacu bagiyeyo hepfo ko bagaruka, ariko aho tuboneye amashuri turi kwiruhutsa rwose. Ni ibisubizo kuri twebwe.
Igihe bitaruzura ariko abana bakomeje kwambuka kwigira muri Uganda. Uyo ni umwe mu bakuru b'umudugudu muri Kayenzi.
Naho hano guno mudugudu dufite ubwana bwinshi.
Eh.
Ni kugira ubwana barenze 40.
Mufite abana barenze 40 bajya kwiga mu mashuri abanza?
Eh.
Iri shuri ni rirangira kuzura muzabavana yo bizagenda bite?
Turabavana yo biga iwabo.
ibi byumba bine biri kubakwa mu kagari ka Kayenza hanini niri ku ruhare rw'igikorwa cy'umuganda w'abaturage. Esther habisezerano uyobora kagari ka Kayenzi yabwijwe rya Amerika ko mu mpera z'uku kwezi kwa mbere biraba byarangiye abana bo muri ako gace bagatangira kubonera uburezi hafi.
Irugero turimo gukora imiganda no kubaka abigaga Uganda bazaza hano. Hari n'irindi shuri riri primaire kurya abana bava bakajya kwiga ni kure bazabazana hano iyo satellite. Numva ari ukwezi kwa mbere bizabyarangiranye nabyo.
Mu kiganiro n'ijwi rya Amerika harabavuga ko mu gace ka Uganda begeranye nako imigenderanire ikiri nta makemwa, ariko bagira hirya za Kisoro nta byangombwa bikaba ibindi bindi. N'ubu harabo twabonye bavuye guca inshuro muri Uganda.
Ubu ne nagiye guca agacuro nkoreraga umuntu akamutswe kurarira nubwo ntatwe nzanye ariko ejo azatumba.
Mu byifuzo byabo nuko ibihugu byombi byakwicarana bigakemura ibibazo bifitanye abaturage bagasubira kugendera nuko byahoze.
Rwose bibaye ngombwa tukongera tukagenderana twarimaga amasoko yabo hariya nabo bakaza bakarima yacu. Ariko bukujyayo ntabwo byoroshye.
Kuva hatangwa itegeko ko abambuka imipaka bajya gusaba serivisi mu bindi bihugu bagomba guhina karenge, aha mu murenge wa Kagogo haragaragara amavuriro atanga ubuvuzi bw'ibanze azwi nka poste de santé amaze kubakwa n'umugezi w'amazi kubambukaga bajya kuvoma muri Uganda. Nubwo biruko haracyari inyota ku kubona umuriro w'amashanyarazi ku buryo buhagije kuko n'ubundi harabacyambuka bajya gushesha amasaka ibigori n'ibindi muri Uganda. Hanze y'ibyo kuba turi imipaka y'ibihugu byombi hari ibisa n'ibikiri ihurizo rikomeye ku mibanire yabo.
Bari muno abanyarwanda bari muno ubwo abani bamabukwe batuye hagataha ni ba data bukwe nta twapfa kubamaguza.
Ubushobora kwira ugiye nko mu Bugande inshuro zingahe?
Nuko twabonye n'umugezi niyo twavomaga ni isaha izi bwo ntekereje ko mabukwe wacu hano ararwaye ndanyaruka nkaje kumureba ubwo nabo bakaza kudusura hano.
Nanje niko bimeze mfite yo ba data wacu na ba mabukwe na basaza banje.
Ibihugu by'u Rwanda na Uganda byanye bisangira kabisi na gahiye mu myaka myinshi yashize. Imibano yabyo yatangiye gutosekara cyane kuva mu mpera za 2017 buri kimwe gishinja ikindi bikorwa bifitanye isano yo guhungabanya umutekano. Bagira ubusa ijwi rya Amerika iburara ku mupaka w'u Rwanda na Uganda.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkitakala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mbanje kuramutsaba kimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ku munsi wa kane no ku munsi wa gatanu muri indwi uku kwezi kwa mbere, sentare i Paris mu Faransa izokumviriza urubanza ruregwamwo umushingwamanza umubirigi Bernard Menga hamwe n'umwanditsi umurundi David Gakunzi bitwariwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza bagirizwa ubishi no gushikuza mu makuru avuga ubwicanyi bwoba bwabereye mu ntara Karusi mu Burundi yaciye kuri televiziyo yo mu Faransa France 3 mu mwaka wa 2016. Umwe mu bunganira abagabo babiri yabwijwe rya Amerika Kigali ko leta Burundi ishaka gutesha agaciro Maître Bernard Menga aburanira abagiriza ubwicanyi Burundi. Ni inkuru y'umenyesha kuri ijwi rya Amerika Pierre Cavere niyo nkuru ari i Kigali mu Rwanda.
Inkuru Maître Bernard Menga na David Gakunzi bagirizwamo ni yerekeye ireresi yashiye kuri televiziyo France 3 itariki 13 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2016. Yavuga ko mu ntara ya Karusi ugwaruka rw'imbonerakure wegamiye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD wabagwari ko gwica abantu. Iyo reresi yerekana urupfu rw'agashinyaguro abo bantu boba barishwemwo. Maître Bernard Menga na David Gakunzi bahawe ijambo n'iyo televiziyo bemeza ko ubwo bwicanyi bwabaye. Abo bagabo baseguye ko abishwe barabatavuga rumwe n'ubutegetsi. Inyuma y'amatohoza hanitse vyabonetse ko ururimi abantu bari muri iyo reresi bavuga atari kirundi ahubwo ari gihausa kivugwa mu bice by'uburengero bwa Afrika mu bihugu vya Niger na Nigeria kandi ko ayo masanamu atarayo mu Burundi. Aho niho umukuru w'igihugu cy'u Burundi yafatiye mu kwitwarira abo bagabo babiri. Perezida Petero Nkurunziza abagiriza ububeshi ugushikuza no gutyoza urwego rw'umukuru w'igihugu. Mu gihe urwo rubanza ruzokumvirizwa ku minsi ya kane no kuwa gatanu muri iyi ndwi i Paris mu Bufaransa, umwe mu bazokunganira Menge na Gakunzi avuga ko ari uburyo bwo gushaka gutesha agaciro no guca intege Maitre Menge kuko ari mu bashingwamanza bakurikirana dosiye y'ibirego byatwawe muri Sentare Mpuzamakungu Mpanabyaha CPI. Ivyo navyo ni ibirego vy'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu bikekwa gukogwa n'inzego za Leta. Mu kiganiro cihariye Maitre Armenio Ngere yahagijwe ijya Amerika avuga ko we na bagenzi we muri Sentare i Paris bazoboneraho akajyo ko gusubira kuvuga amabi akogwa mu Burundi.
Ibyo byose biri mu rukurikirane ko kugira bashobore kujuragiza abariko bunganira imiryango yituye Sentare Mpuzamakungu Mpanabyaha, ariko turi ku ruhande rwacu tuzoduhokegwa kandi turazi neza yuko atavyo bafise bitwarira umushingwamanza ariko afashe imiryango bariko barasamaza bariko bagerageza kujuragiza bariko bagerageza kwica amatohoza ariko araba, ariko twebwe dusanzwe dukorana n'urya mushingwamanza w'umubirigi Bernard Menge ugambe tuzoja kumushigikira i Paris mu Bufaransa kugira twerekane neza yuko ivyo bariko baravuga vyabereye Karusi canke bibaza ko bariko baragiriza urya mushingwamanza ariko afashe imiryango inzirakarengane yuko ari kugira bamubuze umwuga ariko arakora.
Maitre Niyongere avuga ko bitazobaca intege mu rugamba batanguye rwo gutwara ibirego ilahe muri CPI.
Aho gusubirwe biko biduha inguvu kuko biko biduha umwanya kugira dushobore kwereka amakungu ingene ivyaha vy'u Burundi bikogwa kandi bikogwa vyigishijwe n'inzego zitwara u Burundi. Nibaza ko akajyo keza kugira bashingisha urubanza mu bihugu hari ubutungane kuko bazobona neza yuko ubwicanyi bikora mu Burundi bwategerezwa gukurikiranwa cyane n'amakungu hari naho batazi bikorera mu Burundi. Tuzobibereka tuko turabitegura vyose.
Naho biri uko Maitre Niyongere nawe nyene aremera ko ireresi yerekanywe atariyo mu Burundi.
Irya reresi berekanye sireresi yabaye yafatiwe mu Karusi, niresi yabaye mu bindi bihugu, niresi yari kirigishizwa ko imbonerakure kugira baje kwica abantu bisunze ivyo babonye.
Namubajije ko bitazohava bigaragaza ko n'ivyemezo batanze muri CPI atari vy'ukuri.
Oya, ibyo nibaza yuko utunganya kugira bushobore kwemera kugira amatohoza mu vya mu bintu bafise dosiye bafise baba bafise ivyerekana neza yuko icaha cyakozwe. Murazi ko hari n'umugwi w'amatohoza wa ONI umaze kwerekana amaraporo atari make kwerekana yuko ivyaha bikorwa mu Burundi ari ivyaha vy'agahomera buno.
N'abayobozi ba televiziyo France 3 nabo nyene baritwariwe. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza abagiriza ko bakwiragije ibihuha n'inkuru zitarizo. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba, mu kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Tubibutse nshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Ubonaho ni wa mwanya w'ikiganiro Amerikana cereke ivyaranze leta zo muri Amerika muri kahize hamwe no muri ibi bihe tugezemwo. Mugenzi wacu Thomas Kamilindi ni we ya kiduteguri.
Mwaramutse neza. Ejo bundi kuwa mbere abaturage ba leta zo muri Amerika bagize umunsi w'ikiruhuko wo kwibuka Martin Luther King Jr. waharaniye cyane bikomeye uburenganzira bw'abirabura. Uyu munsi wizihizwa kuwa mbere wa gatatu w'ukwezi kwa mbere buri mwaka. washizweho na Perezida Ronald Reagan mu 1983. Naho mu 1994 Inteko Ishinga Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Congress yongeye kuri uyu munsi mukuru wa Martin Luther King ko abaturage bagomba gukora ikintu gifitiye rubanda kamaro. Muri make tugiye kurebera hamwe ubuzima bwa Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. yavukiye mu mujyi wa Atlanta muri leta ya Georgia mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki ya 15 y'ukwezi kwa mbere mu 1929. Ise umubyara Martin Luther King Sr. yari pasiteri mu itorero ry'ababatista. Umuhungu we nawe yaramukurikije, yiga kaminuza ya teoloji ayirangiza afite impamyabumenyi y'ikirenga PhD cyangwa doktora. Nawe yabaye pasiteri ndetse yaje gusimbura se mu rusengero yayoboraga ubwo hari mu 1954. Ubwo Martin Luther King yari afite imyaka 25. Kwigisha mu rusengero ariko sibyo byatumye amenyekana, ahubwo mu 1955 abaturage b'abirabura bamutoreye kuyobora imyigaragambyo yo kwanga kugendera muri bisi kubera ivanguramoko ryari ribarembeje. Iyo myigaragambyo yamaze umwaka wose. King yakoresheje n'ibindi byinshi nk'ingendo z'amahoro, kwemera gufungwa, yarigishaga cyangwa akavuga disikuru bikagwa ku mutima wa buri wese. Disikuru ye yabaye icyamamare ni yitwa I Have a Dream, ni ukuvuga ngo mfite inzozi. Yayivuze ku itariki ya 28 y'ukwezi kwa 8 mu 1963 mu myigaragambyo y'akataraboneka yabereye mu murwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Washington DC. Iyo myigaragambyo yahuje abantu barenga 250,000. Ni ubwa mbere mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika umuntu yarahagurukije imbaga ingana gutyo.
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.
Aha kinge aravuga ati mfite inzozi z'uko umunsi umwe iki gihugu kizahaguruka kikumva neza kandi kigashyira mu bikorwa iri hame ryacyo rigira riti twemera ko uku kuri kudashidikanywaho, ukuri kw'abantu bose twaremwe kimwe. Mfite inzozi z'uko umunsi umwe abana bakomoka ku bahoze ari abacakara n'abana b'abahoze ari bashebuje b'abacakara bazabasha kwicarana hamwe ku meza y'ubuvandimwe. Mu mwaka wakurikiyeho mu 1964, Dr. King yahawe igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel kubera kwitangira abanyakamwe. Ariko kandi yari afite n'abanzi benshi cyane pe. Ni gutyo mu 1968 umwe muri bo umuzungu witwa James Ray yamurashe aramwica. King yari afite imyaka 39 y'amavuko yonyine gusa. Ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerikana. Urugamba rwa Martin Luther King Jr. na bagenzi be rwageze kwiranduka ry'ivangura mu buriro na za hoteli, mu bwiherero, aho abantu batemberera, aho abana bajya gukinira n'ahandi hose hahurira abantu benshi. Nyamara rero ikintu gikomeye kurusha ibindi bagezeho ni itegeko ryemerera abirabura gutora no gutorwa. President Lyndon Johnson yashyize umukono kuri iri tegeko ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa 8 mu 1965 akikijwe na Martin Luther King Jr. nabo bari bafatanije urugamba. Nshuti zacu, ikiganiro Amerikana cy'uyu munsi nagihumurije, ndabashimiye cyane ko mwagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Nshuti mwese mukunda Radio Ijwi ry'Amerika, ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruka ingaha. Tuboneyeho kandi akanya ko gushimira engineer yadufashe mu bw'ivyuma hamwe na Fatou Karara yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri micro. Mwari kumwe na Frederic Nkunikije, amakuru nayo mwashikijwe na Aloise Bigirimana. Mwakoze kudutega amatwi, turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.